Ndabara musewa kumzi wa dusu suruki. Nizera kumura mahora hiwanyu. Neri mwiza na imbawe nukubana na amwe. Mundire dusu suruka no yumusi. Ndabariri mzi babi chevira chika mumuka wawo wakuriri imba. Kandi bagendari mumuga bugoku tawona. Indiri mboza zara bai rurangiranwa. Ndabaha ikaze tukumbiri ze zimwe zimwe zari imbe na bahanzi bagendari mumuga bugoku tawona. Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder n'umuririmbyi w'umunyamerika yavukiye mu gisagara cha Michigan muri Amerika. Stevie Wonder agenda n'umugabo wo kutabona kuva kiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe n'umumarerezi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ekanasol, iyo mwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar nk'indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajyana 1984. I Just Called to Say I Love You. Uyo ni Stevie Wonder.
Just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what
cyari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana ubumuga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunyakamerun agendana ubumuga bwo kutabona yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1950 avukira ahitwa Banjun muri Kamerun. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu ca Cameroon muri yo ndirimbo ayaga ingene abanya Cameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isumo tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kuba rurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nahagenda no mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi arajana mu mikino yo muri televiziyo reka ndawumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné.
Un avión.
reka tubandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco wo muri imbya cyari muto cyane afite imyaka 23 agendana umugwa bwo kutabona turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda aha twa bahanga karorero Vestine na Dorcas batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'ingwara ya malaria umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021
Akagacumindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo ikigundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyitebe waniremo nibemere byacaci ngo nibajya no kwaje ukiri bakoza bakwite panti Bifuna soda, wanga kumbo nande soba Batisha, chikotomera, utaza bimka Bafitanye bifuna soda, wanga kumbo nande soba Batisha, chikotomera, utaza bimka
Mwandanya mwumviriza iradiyo y'u Amerika ikiganiro nidususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 ni umwe mu baririmbyi b'Abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucoma ibyahavuye biva mu buhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire. Tendre, elle nous dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et c'est un jour quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Et una musa che ci
Murashari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana ubumuga bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye ubumuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baraterabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishilov yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubaza uko waramutse kukubaza uko waraye kukubaza uko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho vya buri gihe Manumba mfisi gisharara Cho kumenyu uzima bawe gaburikanya Uramba warira nimba ngugora Ariko na ugari sese mbanshaka kugutera Na za mesaje za burikanya Oya oh, nshaka kugutera naza apene za burikanya oya ahugo wo wo
nakwisanzemo numba zuko byaje ariko nanje nakwisanzemo Shaka kwani vyo wanga Vuja nanje sinitahura oh. Imbere yawe sinshaka kuhava Nuhuwa zoginshi udahera Loko meni vyawe burimusi oh. Yamara Na ugari sresemba shaka kuhutera Naza mesaje za ulikanya Oya oh, yeah. Naza apele za ulikanya Oya oh, oh, ahugo
Nakwisanzemo Numba zuko vyaje ariko nanje Nakwisanzemo
Arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73 Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7 indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nchuro zirenga miliyoni 100 n'izindi zirenga yarakinye mu mareresi menshi Ray yacurarangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano trompet n'ibindi nguyu muri no nirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61
Hit the Road Jack don't you come back
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Nkundire turangitse bati ku munsi w'Imana ibamako ni umunsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu cha Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni impumyi umvira zino ndirimbo yabo Dimanche Bamako aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi ni kugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko
Yeah.
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nirurangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
Yere kumutima tubifurije kuramba